Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 73 n'amajana 46. Muri abo hakaba haba harimwo abakwiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije, na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe.
Uyo ni Pacheri Izonkiza, umukuru mu rwi w'igihugujijwe gukoresha kibazo mu mashuri ku rwego rw'igihugu, avuga ku gitigiri cy'abanyeshuri bari biteze gukora kibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye umwidogo abadandaje ku gihugu cy'u Rwanda gihana n'igisagara cya Goma mu gihugu cya Congo, nyuma yaho bahanuriwe kutagendera mu cyo gihugu cyadutse mu kiza cya Ebola. Hamwe n'ikiganiro umukuru mu Gambwe CNDD Nyangoma Leonare yahaye Radio Ijwi rya Amerika, turaziga kwa kumukanya kari imbere. Ndeka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Mbigirimana.
Urakoze Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ateganya kugendera igisagara cya Dayton muri Leta ya Ohio kuri uyu munsi wa gatatu, aza kubonana n'abacitse ku icumu ku bwicanyi hamwe n'abategetsi bo muri ako karere. Perezida Trump aragendera kandi El Paso, ni muri Leta ya Texas, aho uwitwaje inkoho akekwa kuba yaratumbere kwica aho mu bwoko bw'abamuka muri Amerika y'ubumanuko bavuga Ikiyesipanyoli muri ico gisagara kiri ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Yishe abantu 22 mu iduka ya Walmart hari ku munsi wa gatandatu, amasaha 13 gusa imbere y'igitero ci Dayton muri Leta ya Ohio. Ni mu gihe igipolisi mu gisagara cha Dayton kikirondera kumenya imvo y'ubwo bwicanyi bwo ku munsi w'Imana, kandi igipolisi naco kinyamira mabi cha FBI kiriko kirarondera kumenya nimba uwakoze ubwo bwicanyi Connor Betts muri ico gisagara cha Dayton yasunyiswe n'ivyumviro by'ubwicanyi. Tukivuga kuri ubwo bwicanyi muri Amerika, ibihugu bibiri byo muri Amerika y'ubumanuko biragabisha abanyagihugu bavyo bafata ingendo baja muri Leta Zunze za Amerika. Ni nyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye. Ubushikiranganji bwa Irigwe bujejwe imigendera n'andi makungu bushikiriza ko abategetsi ba Leta Zunze za Amerika badashoboye guhagarika ubwicanyi kivunga bubera mu gihugu cyabo. Ubwo bushikiranganji nyene ariko muri Venezuela buhanura abategura ingendo muri Amerika kuzisivya konsira y'Ubuyapani mu gisagara cha Detroit muri Leta ya Michigan, nayo iragabisha abanyagihugu bayo hamwe n'abaja muri Amerika gutembera ko bomenya ku bwicanyi hakoreshejwe inkoho bushobora kuba hariho hose muri Leta Zunze za Amerika. Muri kahise ibihugu by'Ubudage, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande, Ubushinwa n'izinga rya Bahamas nabo nyine barigeze kugabisha ababo bafata ingendo zigana muri Leta Zunze za Amerika. Ibitero bibiri byakozwe muri Mali byahitanye ubuzima bw'abantu 4 barimo abasirikare 2 ba Mali, nkuko amakuru yavuye mu bajejwe umutekano yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Nta muhari n'umwe uratangaza ko ari wo uri nyuma y'ibyo bitero. Ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryaciye rihitamwo guhagarika ibikorwa i Tombuktu kumva z'umutekano muke wiyongera muri ako karere, naho abasirikare b'Ufaransa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bariko barafasha Leta ya Mali. Iyo Leta biracayigoye guhagarika ubwicanyi bwatanguye mu buraruko bwa Mali mu mwaka w'2012. Tugarutse muri Amerika, Leta Zunze za Amerika zaragabishije Ubushinwa n'Uburusiya ejo ku munsi wa kabiri kwirinda gukorana imigambi y'ubutunzi na Leta ya Venezuela irongowe na Nicolas Maduro. Ibyashikijwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya Perezida John Bolton, mu gihe intumwa ziserukira ibihugu 60 zari zikoraniye Lima ku murwa mukuru wa Peru baganira ku nzira yorangiza uruhagarara mu gihugu cya Venezuela. Kugabisha kuje inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump ategetse ko amatungo ya Leta ya Venezuela ifitiye muri Amerika afatwa kandi no kubuza abategetsi b'ico gihugu kugira ububasha bwo kuronka amafaranga biciye mu buryo bw'amabanki. Ariko ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwashikirije ko gufatira Venezuela ibyo bihano bite kubiri n'amategeko kandi atagihugu na kimwe gifise ububasha bwo gutegeka ikindi biciye mu bihano by'ubutunzi.
Urakoze Aloise ku makuru uhije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamye na Nyina i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru wewewe akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye mu gisagara cha Bujumbura aho abantu bashika ku 160 bamaze gufatwa n'indwara ya kolera mu kiringo cy'ukwezi. Aya makuru aremezwa n'umukuru w'icyo gisagara Fredy Monimpa mu itangazo yasohoye. Eronge Wilikaneza umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya yaciye hirya n'ino iryo tangazo.
Mu itangazo ryanditse mu rurimi rw'Ikirundi Fredy Monimpa umukuru w'igisagara cha Bujumbura yasohoye ku munsi wa mbere w'indwi yemeza ko ku munsi hakirwa abantu bari hagati ya 4 na 5 bagwaye korera mu bitaro byo kumugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi yasanzwe aramutswa. Uduce tubangamiwe kurusha utundi na mazone ya Kanyosha mu manuko bw'igisagara Buyenzi hagati na hagati hashira uburengero bwa Bujumbura hamwe na Buterere na Cibitoke mu buraruko bw'igisagara. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bumenyesha ko bwamaze gufata ingingo zimwe zimwe kugira ngo icyo kiza gituzwe. Ubu hari imidugu irimo ibinyamajwi yirigwira kwiragira mu makaritsiye atandukanye itanga ubutumwa bw'ukuntu abantu bokurikiza amabwiriza y'isuku. Izindi ngingo zafashwe ni kubuza urucuruzwa rw'imfungurwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amaparking n'ahandi hamwe n'urudandazwa rw'amazi yo mu tumwanya n'amazu y'uburiro ngendanwa nayo nyene y'ubugaho. Igisagara cha Bujumbura cyanabujije kandi ikoreshwa ry'amazi y'inzuzi n'amakanivo. Umukuru w'igisagara babazwa no kubona ingingo zo kubugara amazu y'uburiro badafite isuku rishemeye itashizwe mu ngiro uko byari byategetswe. Abanyagihugu bo muri zone ya Ngagara mu buraruko nabo bavuga ko batinya guterwa n'icyo kiza kubera heza ukwezi amazi acibwa mu gihe muri ayo makaritsiye korera imaze kurandagata haheza amezi amazi acibwa. Mu makuru yacu yo hanyuma tubabwirisha ubushinganji bw'amagara y'abantu bivuga ko co kimwe naho buhagaze ku bitigiri biherutse gutangwa n'igisata cyawo ni gitabara bari mu byago n'abahuye n'ibiza Ocha cyari cyavuze kuwa 2024 ukwezi guheze ko abantu miliyoni 5 bagwaye malaria mu mezi 6 ya mbere y'umwaka mu Burundi. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge tukivuga kandi ku Burundi abanyeshuri barenga 173 barangije amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Burundi baratanguye gukora ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka bifashishijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tugiye kwishikizwa na Desire Hatuyimana.
Icyo kibazo cha leta giuburenganzira barangije amashuri y'imyuga y'ishuri nshingiro cyakoreye mu bibanza 199 nk'uko bivugwa n'umukuru w'umugwi ujejwe gukoresha ikibazo ku rwego rw'igihugu Pacherizo Nkiza akavuga ko abarenga 173 aribo bari bitezwe muri icyo kibazo cya leta.
Nk'uko tubishyize hano mu mashini bwa mbere na mbere aha mu gisagara turafise ibibanza bakoreramo bingana 222 hagati mu gihugu turafise ibibanza 186 turafise n'ikibanza kimwe i Nairobi muri Kenya. Abariko barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 173 4,416 muri abo hakaba haba harimwo abakwiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe cyane batarose ingene bakora ikibazo cy'umwaka uheze twita abautodidacte.
Abakoze icyo kibazo cya leta bavuga ko icigwa cya comptabilité générale bakoze kuri uno wa kabiri cyari cyoroshye. Aba ni bamwe mu banyeshuri bakoze icyo kibazo bashima ingene abayobozi n'abigisha babo babafashije mu kwitegura.
Nyuma ingene twabikoze twashima Imana twese twemutekano na ngere kandi byari byoroshye ego twiteguye twibaje byinshi tujya ku ishuri
ikibazo cyari kimeze neza kuri bamwe bamwe kuko bose ntibangana nivo bamwe babitoye abandi ntibabitoye ku bwanje nagerageje ngiye kubandanya niga kubyejo nkoresha ingufu kugira ngo nze ndabitoye abayobozi baradukurikiranya cyane kandi batubaye hafi cyane naho twaje gukora batubaye hafi
naho urongoye umugwi utegura ukongera ugakora icyo kibazo cya leta ashima ingene cyagenze ku munsi wa mbere avuga ko hari ingorane zimwe zimwe zibonekeje zagiye ziratorega umuti Paceri izo nkiza akavuga nk'abasabye gusubiramwo icyo kibazo bita aba autodidacte mu gifaransa batonze ku bibanza bakoreramwo dosiye zabo zidakwije ibisabwa kuri uwo mugwi w'abanyeshuri
dusanzwe cyane aho dusanga nk'aba banyeshuri baba autodidacte bitaba autodidacte batonze ku mashuri baza gukorera ko mbwa bagasanga ntibanditswe basanze batanditswe rero twaje dusaba yuko batubarira ko bakurikije amategeko barisha amahera asabwa na leta muri OBR kugira ngo tubakire kuko uza gukora icyo kibazo aba yaje kwiyandikisha wenyine benshi twaje batubwira ko abayobozi aribo bahawe ko nibo baza kubandikisha bahawe ibyo bibarekurira kuza gukora ikibazo tugasanga bamwe ntibari bwabishikane abandi nabo barabitanze kumbure babitanga hatariho kuko bitari byashika dutegurira kino kibazo ariko nibyo byose twabitoreye umuti ikindi mu ntango nuko byabonetse neza ko hari abanyeshuri benshi baje batubahirije itegeko rigenga abanyeshuri nk'uko umushikiranganji w'indero yabisabye aho twasanze baje bakije imishatsi myinshi je rero twabishyikirije badukurira ingingo zafashwe hari abaciye bashima kuja kuyimosha hama baragaruka
icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ni cyambere gikozwe kuva hatanguye indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro mu Burundi kizokogwa mu kiringo cy'iminsi ine kikazorangira ku munsi wa gatanu igenekezo rya cenda mu kwezi kwa munani umwaka 2019
urakoze Desire amakuru nka yose yava mu Burundi muri iki gihe ijwi rya Amerika yakesha abakunzi baryo bari mu Burundi kuko leta i Burundi yabujije abamenyeshamakuru bari mu cyo gihugu gukorana ni radio ijwi rya Amerika mu Rwanda naho bamwe mu bakora budandaji ubabaye barinubira ingingo yafashwe yo kuza kubabuza kugendera mu gisagara ca Goma kubera ingwara ya Ebola yadutse mu cyo gisagara cyo mu gihugu ca Congo n'inkuru ya Claude Ganza mu Nyamagana umenyesha bakuru ijwi ry'Amerika
naje mu gitondo kare nageze hano saa moya tujya ku murongo ngo tugiye kwambuka ariko twagiye kugira ngo twambuke ati nimusubireyo nimusubireyo nta muntu n'umwe
aba ni abaturage twasanze ari ikivunge ku mupaka muto wa Poalu rumenyerewe nka petite barriere bamwe bagaragaraga mu igorofa ry'isoko mpuzamipaka batumbira abandi bari ku mirongo imbere yabo hari abapolisi basaba abantu kubanza kujya ku mirongo bakagenda bari kura bake bake bagakomeza berekeza ku biro bishinzwe binjira n'abasohoka ari naho hafatirwaga icyemezo cyukuri ku muntu agakomeza cyangwa bakamusubizayo umva bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika tubasanze ku mupaka muto mu masaha ya saa 5 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri
tugeze kugira kuri ra murongo ndi kureba hariya
nahagaze
bakubwira ngo iki
bavuze ngo dusubire inyuma
kubera iki
kubera ngo utate ngo yakazi nimba ugiye ngo mufite akazi ngo ufite iki ko ufite karite niko nabe dufite badusubize inyuma
abandi kubona bambukana abari kwerekana amakarita y'akazi
abana bakongomani
abanyarwanda bari kwambuka
babemereye imbere mu gitondo ariko umugore wabafungiye rwose
wigeze ugera kuri ra murongo bakagusubiza inyuma
jembuye huko ne doze nigoma mu gitondo
eh wewe wambutse mu gitondo byagenze bite wambuka nta ngorane wagize
ntaye jeto ariko ntabwo ariko bose bagiye bambuka byo ne nasimbise nabandi basimbise badufite
wari wagiye gukora iki
ndiyo umugore wanjye yabyariyeho niwe neneje kumuha neneje kumuha udufaranga neneje kumuha
none bigenze bite
baratugarura
muri aba babujijwe kwambuka harimo n'abameze nk'uyu musaza
njyewe ndi umubazi hano mu Rwanda nabaze ntabwo bigeze bavuga yuko nenda byibuze tutari buze kwambuka inyama ziragenda ngenda sigara kandi ninjye ukwiye kujya kuzicuruza
ntabwo wari wazanye nazo kare
nazanye nazo banze ubize inyuma njyewe inyama zirambuka
zambuswa nandi
zambuswa n'umukarani batwikorerera
hanyuma bakubwira ngo icyo
njye barambwira ngo nindegereze ngo baraza kuduha umwanya wo kwambuka
hari saa ngapi icyo gihe mwageze
hari saa 2:10
ntabwo urongera kwasubira ngo basabe gutambuka mwumve
maze kubasaba injure ebyiri iyi ni ya gatatu
barimo kukubwira ngo iki
bari kumbwira ngo nimbe ndegereje
zingana gute inyama wambuke
ntambukije ibiro 300
urabicuruza bigashira buri munsi
ndabicuruza bigashira ni ngebyiri
kugeza mu masaha ya saa saba abantu bari bakiri benshi bagitegereje kureba niba amaherezo baza kwemererwa kwambuka Harabanye Kongo twaganiriye bakimara kwinjira mu Rwanda ariko baravuga ko ibintu byahindutse kuko barimo kumara igihe kirekire ku mirongo. Twagiye ku mirongo mu museke twayobewe icyabaye. Twahababariye cyane pe. Twasaba ko bareka tugakomeza kwambuka uko byari bisanzwe abantu badatesekeye ku mirongo. Iwacu muri Kongo ni imirongo igera ibiya, aha mu Rwanda naho nuko, mbese ntibyoroshye. Barimo kugenzura bikomeye. Kuva saa 12 ndi ku murongo, none nambutse saa 5 hafi n'igice. Nyamuneka mugerageze mudufashe kuko turagowe. Reba twasize impinja kuva mu gitondo kugeza amasaha. Uku gutinda ku mirongo ariko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba yari yabikomojeho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki ya mbere z'ukwezi abivuga muri aya magambo.
Utwuma dupima umuriro utambutse wese ubu noneho tugiye no kongera n'imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza ejo nundabyo mutazayibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka reka batinde bariko bapimwa nta muntu uduca mu bihumbi.
Mu biganiro inzego zitandukanye zahaye abatuye umujyi wa Gisenyi kuri uyu wa kabiri, Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo zo mu turere dutatu turimo na Karubavu yavuze ko kubuza abaturage kugigoma biri mu nyungu zabo ubwabo.
Turababuza kujyayo kubera ko hari indwara y'icyorezo, indwara kirimbuzi iruta sida, indwara irusha imbunda zikomeye zose. Mubyumve muri ubwo buryo. Uzibeshya rero agacanganijo bya bindi mucoracoro. Hari ababikora kandi bagakoreshwa n'abantu bakomeye. Inzego z'umutekano twamaze guhabwa amabwiriza yuko nta n'imbere igomba gutambuka aha ngaha usibye n'inka cyangwa se n'ihene. Umuntu we ni ikindi kintu navuze n'urundi rwego. Ushobora kwibeshya ukanyura ariko ushobora no gufatwa.
Umuyobozi w'akarere Karubavu Gilbert Habyarimana yasabye abaturage guhindura imyumvire bakirinda gushakira imibereho hatari ubuzima.
Ebola igomba kurindwa n'umwana, igomba kurindwa n'umusore, igomba kurindwa n'umugabo n'umugore, twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu. Ushobora gushaka guharanira gukorera 2000 ku munsi ariko ukiyica ugahara ubuzima bwawe, ugatesha ubuzima umuryango wawe, ndetse natwe twese ukaduhungabanya cyangwa se tukabura ubuzima bwacu. Si ngombwa kujyayo udafite ikintu gifatika.
Hagati aho Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba na mugenzi we Pierre Kangudi ambaye uyoboye by'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo bagiranye ibiganiro hagamijwe kureba uko ibihugu byombi byahuza imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Bari kumwe n'inzobere zitandukanye z'ibihugu byombi mu by'ubuzima. Nubwo ibiganiro bagiranye nyuma yo gusura imipaka yombi byabereye mu muhezo, Minisiteri y'Ubuzima ya Congo yari yamaze kuvuga ko nyuma yo kwirebera uko guhangana na Ebola birimo gukorwa, abaminisitiri bombi bagombaga kujya inama ku bikenewe bazashyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude. Urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu CAVIB, ni ukuvuga Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International commis au Burundi, bwerekana ko ivyaha nk'ivyo vyinshi vyahonyanze hagati kakazi na muntu mu Burundi. Urunani CAVIB rutera kamo sentare mpuzamakungu CPI gasaba gusohora imitahe vuba. Rivuga kandi ko n'ibindi bihugu nka Tanzania bicyoza agateka k'impunzi z'abarundi bizoshingizwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Turi kumwe muri aka kanya. Urwo runani rero rwakoze ikagwashize nahabona urwandiko ngo bise dossier d'orientation. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Kavera, niyo nkuru akaba yakurikiranye ivyashikirijwe n'urwo runani. Muriwe neza Pierre Kavera. Mu majambo make cyane rwose, abagize urwo runani batohoje ibyo zaha gute boba bari mu gihugu cy'u Burundi?
Bakoze aya matohoza ni runani z'abashingwamanza bigenga bitwa CAVIBE, ni Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International commis au Burundi. Bavuga bati hariho abashingwamanza bari mu Rwanda, hari abari mu Burundi, harimo n'abari muri Kenya, harimo n'abari mu Uganda, harimo mbere n'abari Buraya basuze ahabona n'ibyo byandiko by'impapuro 2023 bakavuga ko hariko hakorwa ibyaha bitandukanye mu Burundi. Ibyo byandiko bavuga bati ntabwo na senare mpuzamakungu CPI inyaruke ibandanye amatohoza iriko irakora, hanyuma isohore imitahe icyo bise remandadare kugira ngo abakora ibyo byaha bashobore guhanwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu.
Abadomwa ku rutoki bo bari nk'abandi?
Urwandiko abarushije ko umukono na mashare na buryo atandukanye y'abashingwamanza Burana bugamu ndereko imbondi zitandukanye mu bihugu byahungiyemo cyane muri Tanzania bodiri kodira hose rwama kabuga basiki icyo gihugu nacyo gishobora kwitwarirwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu uko turi kukigahotera nacyo agaseka k'abanyagihugu.
Abarundi bo baba baregwa ko baryoza agati y'akazi na muntu nibande harimo abatetsi
inzego zitandukanye harimo inzego za leta harimo igipolisi harimo inzego z'iperereza harimo n'urwaruka bigamye umugambi uri ku butegetsi hamwe rero n'abandi bavuga bati batumwa n'inzego za leta.
Igihugu cya Tanzania kiri mu bihugu bavuze ko gityoza agateka k'impunzi, ikindi gihugu cyaba gityoza agateka k'impunzi ni kimwe bavuzemo.
Muri urwo rwandiko nta kindi gihugu kivugwamo kuko aba impunzi zivugwa ko zihohoje mu gateka kazo zahungiye mu makambi cyane cyane asatu muri Tanzania, ikambi ya Nyarugusu, Nduta hamwe na Muhenderi, zose zikaba ziri mu gihugu cya Tanzania. Urwo rwandiko rusaba kandi mpuzamakungu hase n'andi mpuzamakungu hamwe n'icyo gihugu cya Tanzania ko bogerageza kugira ngo izo mpunzi zikingize aho kubandanya zihohoterwa. Nta kindi gihugu kivugwa zihohotera impunzi mu gihugu impunzi z'abarundi zirimo.
Hari ikintu abategetsi b'u Burundi bo baravuga ku byashikirijwe n'urwo runani?
Ntacyo barashyikiriza kuko n'urwo rwandiko bashyize ahabona ku rwandiko rumwe bakunze kuvuga ngo n'amakete yandikiwe kanaka, ahubwo nicyo bise ngo dosiye d'orientation ni izo kwerekana uko ibintu bimeze cyane uko biri mu gihugu. Ariko rero akatari gake u Burundi bwama buteri ibyasi inzandiko nk'ibyo bakavuga bati bikogwa n'abahunze igihugu hamwe rero na bamwe bashatse gutembagaza igihugu cy'u Burundi nakumwe bashatse gutembagaza inzego z'igihugu cy'u Burundi muri 2015.
Pierre Claver, iyo nkuru urakoze cyane rwose, turagutegereje ku ido n'indo iyo nkuru.
Murakoze namwe.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Muri kumwe bandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki batari bake hamwe na bahurikiye mu mihari itandukanye bavuga ko hakiri ibintu byinshi bitarava mu nzira kugira ngo amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020 azobe amatora yizigiwe na bose. Nyangoma Leonard, umukuru w'umugambwe SNDD, yahaye ikiganiro Radio Ijwi rya Amerika ku bibazo bitandukanye birimo amatora, uruhara abanyapolitiki bari hanze y'igihugu bugira muri ayo matora, hamwe no kubijanye n'itahuka ry'abanyapolitiki. Nyangoma atangura avuga ku ndyane z'amazaduka igihe cyose abaye amatora mu Burundi.
Navuye mu Burundi mwaka 2010 igihe biyangariye matora yabaye, kuko nivyo navuga ndi iyo cyose habaye amatora hama habiri ryane urabona 61 bace bagandagura umukuru yatowe yatumye amatora bagasore ariwe yatumye dukwe dushobora gushikira ntayo kwikukira ari 65 murabizi ari 93 murayazi ari 25 ari 2010 ari 2015 nta matora yigeze azana amahoro mu Burundi. Nico gituma byari bikenewe ko twicara karaba ni iki kitagenda neza kugira ngo igihe cyose amatora abaye hama habindyane mu Burundi. Ibyo rero ngira biriwe no ku rugero rwo muri Afurika birakwiye yakenewe ko hihweza turabe ayo matora koko hari icyo amariye abanyagihugu. Yari nzira nziza gihe abaye umwitegemvyo, abaye mu bwitegemvyo, atagitsure n'agahotoro. Umva twari dukwenda kuvuga duti dukeneye amatora azira igitsure n'agahotoro, biri mu ruririmbo ba CNDD uharagiza CNDD.
Ariko nimakwishuye ku kibazo cy'uko niba muzotahuka cyane mutazotahuka
kandi abantu ibyanzo kwamanya mu gihugu canje aho nzobigombera nzotaha, ubuhageze nzotaha, sinirwa ndateguza ntahi wacu.
Muzogira uruhara muri matora yo mu 2022, umugambi wanyu uzogira uruhara?
Twashaka kugira uruhara runini muri aya matora, kuko nabikubwiye umwuka uri mu gihugu niworosha amatora, kugira ngo amatora azobe mu mwidegemvyo ntangere, uwo mwuka ntawuriho. Nico gituma twebwe turitegura kuko twoba tujamwo, hanyuma hazogira igihe tubonye abategetsi ubutegetsi butihaniwe duva ingingo duti ntituyajamwo canke turayajamwo. Ariko ubu turizera yuko hari kizohinduka nk'uko byabaye mu mwaka w'2022. Yego, intwaro ya Buyoya yagenda aratezura buhoro 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 gushikaho imigambi itavuga rumwe na ikorona, ariko ubutegetsi yashobora kuronka ikibanza nayo mu gihugu, ayishobora kuvugira ijambo atanga umanzi, kandi vyamaze hafi amezi 9 maze amatora arashobora kuba mu mwidegemvyo. N'ubu rero turahebura
kuri mwebwe hari ibintu vyokorwa kugira ngo mubone ko mufite akizera ko aya matora yogenda neza?
Ego, biriho vyinshi, biriho byotuba abarundi basubira kwinjira ibyo bijya by'ibiganiro. Namye mvuga burya jyewe namye mvuga jyewe buranzi yuko iyo dushobora kugira kumvikana hagati yacu nyine abarundi atanimwe duciriye kuko nabo nyine ntacu baduzubya cyane, byari gutera iteka kandi bigatera iteka n'akarere ka na Afrika nzima. Hari ibintu byinshi dushobora gukora, abijanye mu kunywana, mu kunywanisha abarundi, ari mu bijanye n'umutekano nk'ubu gufata ubutegetsi buri bwofungura abo bose bapfungiye bya politiki, bagafuta ya mitahe ngo yo kwagiriza abantu abana ibi n'ibindi nyinshi, tugashiraho tugasubira muri rya tegeko rigenga amatora umengo na matora y'abatunze gusango ngo udafise miliyoni 30 ngo ntazokwiyamijisha kugira ashobore kwitoza. Urumva byo kwari ubusuma kwari ikumira kandi ariryo twiyamirije kuva kera, kugira ngo n'ugushaka gusa politike n'ugushaka,
ariko rero
habaye gushaka koko byohinduka no mu kwezi kumwe. Warabonye ujya mu mushikiranganji wa mbere wo muri Ethiopia yapfuye gushika ku butegetsi nta n'ukwezi kwaheze atarasinya umwumvikano wo gusubira kunywana na n'uwo muri Eritrea FRC uno yitumiza Ahmed, bari baramaranye, bari barayicanye, baramaranye, habuze ubushake bw'iyo ntwaro iri ku butegetsi.
Ubwo bushake buhari, murabona ko amatora rero akwiye kuba mu 2022.
Ntacyo ntagitoshoka cyane dugashobora kumvikana tuyunguruze cyane tuyagire mu 2022. Ntacyo
muri iki gihe cyo turavugana hariho abanyapolitike ikabase umuhari mushasha uwo witwa MAP Burundi Buhire, bavuga ko amatora akwiye kwigizwa kure, bakavuga ko kandi n'inteko mpuzamakungu zikwiye kwa Murundi, bakaba barateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano amahoro n'umutekano ku isi ako kamo kuri muhari mushasha mwakakire gute mugambwe CNDD.
Ibyo ni byumviro, babo bafite ibyo byumviro, natwe dufite ibindi.
Leonard Nyangoma, umukuru mugambwe CNDD, murakoze cyane rwose ku kanyamwa duha.
Urakoze nawe Frederic kumva ijambo.
Leonard Nyangoma ari mu banyapolitike ba hanze y'igihugu cy'u Burundi kuva mu 2015. Nyuma yaho habereye uruhagarara rwa politike bagize iminsi baha ikiganiro radio Ijwi ry'Amerika ku byerekeye cyane cyane amatora hamwe n'ibyerekeye gutahuka kw'abanyapolitike. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Mokbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Reka dusubire kwiyibutsa ku Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22. mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.